bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti, muri kumwe natwe miganiro vy'uno mwanya muri studio ya 18 ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Jewe Diane nahazwe zimeze zimwe mu ngingo y'ivyo ngiye kubashikiriza.
Indwara zo mu mutwe zirakizwa n'amasengesho, ariko si igihe cyose. Aho tuhabere maso. Nico gituma je mvuga nti iyo umuntu umubonye ko indwara senga ariko ntumwigumize. Nubasanga ari malaria ja kwa muganga.
Ni pasteur Setinkeshimana avuga ko igisabisho kidasubirira imiti rimwe na rimwe ni mu gihe hari umuco w'abantu batari bake mu Burundi bacemanga ko indwara nkizo mu mutwe atari zo gutwara kwa muganga. Turabigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko mu nkundire mbanze ndabwire muri make ko abantu bashika kuri 20 ari bo bishwe kwa Mungu no kuri no wa mbere mu bitero byakozwe n'umuhari w'iterabwoba Boko Haram mu bihugu vya Nigeria na Cameroon. Ibihugu rero bibiri bihanura bibe n'ikiyaga Chad ahagwiriye ibikorwa vya gisirikare vy'uwo muhari. Abantu 11 muri abo bishwe baciwe amazosi mu buraruko bwa Cameroon mu ijoro ryo kwimana rishira wa mbere mu gitero cege kwa kuri Boko Haram, nk'uko amakuru atangwa n'itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP abivuga. Ku ruhande rwa Nigeria, umwiyahuzi yoberanije nk'umuyoboke w'idini yinjiye mu musigiti mu buraruko bwa leta ya Maiduguri aturitsa bombe yahitanye abantu tari ibake. Kuri no wa mbere kandi abantu bane barimwo umugore n'abana babiri barishwe mu gihe imodoka yari batwaye iciriye ku gisasu hafi gisagara cha banki co muri Nigeria gihanura bibe na Cameroon. Abafasoni muri Arabia Saudite kuri no wa mbere barishimye bashima ingingo yuko bagiye kuzohora barurera inkino mu bibuga bitandukanye ivyari vyemerewe igitsina gabo gusa muri ico gihugu. Iyo ngingo nimwe mu mpinduka ubutegetsi burongowe n'abasunite buriko burakora nyuma yaho mu kwezi guheze bemereye abafasoni kugendesha imiduga n'ibindi batari barekuriwe gukora mu buzima bwawo. Umukenyezi Sara Alal w'imyaka 29 umunyarabia Saudite avuga ko yanejerejwe niyo ngingo, agahamagarira abakenyezi bagenzi biwe guca bahaguruka nabo bakijukira inkino. Arabia Saudite ni igihugu kizwi nka kimwe mu bihugu byo ku isi bikora ivangura rifatiye ku gitsina. Na dijugi Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muciye ku rugagwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewakaburungu.com na ku rugagwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara abatwumva muri Kongo turabaha ikazi.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Dutangure ku makuru agezeho mu karere. Kuri no wa mbere, igisagara ca Goma muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo cari cazindukiyemwo imyerekano y'abadashigikiye ko amatora ya perezida w'ico gihugu abandanya yegezwa inyuma. Umunyamakuru wacu mu gihugu c'u Rwanda Claude Ganza Munyamagana yongeye kunyarukirayo ngo arabe ku bintu vyazindutse. Amahoro Claude ngaho Goma. Wasanze vyifashe gute?
Uko bimeze wenda ubungubu birasa nkaho bitandukanye n'ibyejo. Ubungubu ibikorwa byose urasanga byongeye birakorwa, ubuzima bwatuye kuba nk'ubusanzwe. Iyo ugeze nko muri Centreville urabona imodoka zijya mu bice bitandukanye hose zigenda, amaduka arafunguye, abantu urabona bagenda nta kibazo. Bigaragara yuko ubungubu bisa nkaho nyine nta impungenge zisa nkaho zagabanyutse ku baturage n'abari batinye gufungura ejo bafunguye, hamwe na hamwe usanga hadafunguye. Baravuga yuko biterwa n'impamvu zabo, kuko usanga hamwe hashobora kuba hafunze irindi duka rikurikiranye naryo ho hafunguye bari gukora uburyo umutekano wenda muri bino bice, wenda nko makartiya za Katindo, Ndoso na muri Champs-Élysées no hirya ugana za Sake ubona nta kibazo mu ngo imihanda y'inzira y'abagendwa.
Ego Claude ico gisagara ca Goma ubundi kiranahana urubibe ubiravye na Rubavu ngaho mu gihugu cy'u Rwanda kandi hasanzwe hari urudandazwa rukogwa hagati ya Goma na Rubavu zifashe gutugura urudandazwa no munsi gwabandanije canke.
Byane nko kubivuze n'ibyo Rubavu na Goma bihanye imbibi na imibiri yegeranye cyane ugeze ku mipaka haba ku munini cyangwa n'umutoya urasanga urujya n'uruza rw'abantu bangutse ibintu n'abaza bajya kurangura ku mpande zombi urabona ubucuruzi bwakomeje nta kibazo. Ejo hari abo twari twagiye dusanga bahagaze ku mupaka bavuga ko batinye kujya nk'igoma ariko ubungubu abantu bose barambuka abafite ibyo bambutsa baragenda nta kibazo ku buryo bavuga yuko nyine nta mpungenge bafite.
Urakoze
cyane. Wenda gitoya navuga ni uko hari iteka rya guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ryasohotse ku itariki 25 z'ukwezi kwa munani ryongera amafaranga yishyurwa y'ishuri n'ibindi bitandukanye birebana n'amashuri mu mwaka wa 2012-2018. Ibyo ngibyo nibyo sosiyete sivile yaje gusaba yuko ayo mafaranga yaga iryo teka ryakurwaho amafaranga kongera agasubizwa uko yarangana kuko bavuga yuko byaba ari ukubuza uburenganzira abana b'abanyekongo bwo kwiga kandi babwemererwa n'itegeko nshinga. Nk'urugero wenda rutoya indangamanota cyangwa se diyose yaguraga amafaranga 250 hanye na 0.16 y'amadolari y'Amerika ubungubu izajya yishyurwa amafaranga 1000 y'amanyarwanda ahanye n'amadolari 0.6
n'ibindi
nabyo byagiye bizamuka mu buryo butandukanye uburyo bavuze ko ku itariki 2 z'ukwezi kwa 11 iryo teka niriba ritakuweho hashobora kuba habaho indi myigaragambyo.
Urakoze rwose
nayo y'amahoro.
Urakoze rwose Claude Ganza, iyo nkuru yawe turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Uno musi genekerezo rya 31 gitugutu n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kuziganya no kugurana na bamwe mu banyagihugu b'abarundi bakavuga ko bafise kahise kabi ku mashirahamwe yagiye aravuka abayashinze bakagenda basahuye amafaranga y'abanywanyi bayo. Iyo nkuru nayo turaza kwigaruka ko ku buryo buramvuye mu makuru yacu yo hanyuma. Mucegeranyo cayo casohotse ku munsi w'ejo umugwi ushinzwe agateka kazi na muntu mu gihugu cy'u Rwanda watangaje ko hari abana bakuye mu bigo birera imfuvyi orphelinat muri rurimi rw'Igifaransa bakajana kurererwa mu miryango itandukanye ariko ntibafatwe neza n'iyo miryango. Mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Sumta Kaboyi yazindukiye mu karere ka Bugesera kari mu burasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda kugendera umwe mu miryango yakiriye abo bana. Asumta, ngaho mu karere ka Bugesera mumeze gute?
Urakoze Diane, nk'uko bivuze ndi mu karere ka Bugesera, ndi mu rugo rw'umubyeyi witwa Vegana, umubyeyi w'umupfakazi nta mugabo agira yafashe umwana gusa we ibyo yakoze binyuranye n'ibyo n'icyegeranyo cya komisiyo y'ejo. Umwana yamufashe neza cyane, ni umubyeyi udakize udafite ubutunzi buhagije ariko nk'uko yabimbwiye yambwiye ko umwana icyo yamuhaye ari urukundo, nta mitungo ihambaye yamuhaye ariko yamuhaye urukundo.
Icyegeranyo
cya komisiyo rero nk'uko warubiga
Asumta, imbere y'uko imbere yuko ucu tubwira ingene ugeranije n'abandi bana babayeho aho wabisanze muri ugo rugo urimwo, banze uduciye ku masonga ico cegeranyo kivuga iki muri rusange?
Yego Diane, icegeranyo cyavugaga ko hari abana mu mwaka ushize ndetse no muri 2015 Rwanda yaratangiye gukangurira ababyeyi ko abana bose bava mu bigo by'imfubyi bakarererwa mu miryango. Hari ababyeyi rero benshi babyitabiriye bafata abana bamwe babarera neza nk'uwo ngo nasuye bigaragara ko amufashe neza ariko hari abandi babyeyi bafashe abana nabi cyane ku buryo banavuga bati icyo cyegeranyo cya komisiyo kiravuga kimwe bitwa n'uko babagaho bakiri mu bigo by'imfubyi.
Uyo muryango wagendeye washoboye kuwubaza nimba hari inshuti canke aho bahurira n'abandi bavyeyi bakiriye abana nk'abo kugira ngo wumve yuko uko yakiriye neza uyo mwana n'abandi ariko babigira?
Yabimbwiye cyane, yambwiye ati hari benshi cyane bagenzi banjye bagiye bafata abana ariko iyo ugiyeyo usanga wa mwana asa nk'aho yabaye umukozi wo mu rugo adafite aho ahuriye n'abandi bana yasanze muri uwo muryango. Ubu bikagaragara ko unaje uhita ubona ko wa mwana atari uwo muri urwo rugo ari umwana wafashe gusa ngo aze kuhaba ariko kandi adafite uburenganzira bungana n'ubwo wa mwana n'ubwo abandi bana baba muri uwo muryango. Yambwira ati hari ababyeyi bameze gutyo n'ubwo wenda atari benshi ariko hari ababyeyi babi bafashe abana bagashaka kubagira abakozi bagashaka kubungukamo bazi ko wenda hari ikindi leta izabaha cyo kubafasha abana batakibona rero ugasanga abana batabafashe neza.
Urakoze cyane gose Asumta Kabuye kuri iyo nkuru duciriye ku masonga. Amakuru yacu hanyuma uraza kutwumvisha amwe amwe mu majwi washoboye kwegeranya.
Urakoze cyane Diane.
Ijwi Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nkuko twari twabibemereye uno munsi turabandanya igice kigira kabiri kubijanye n'ingene abafisi indwara zo mu mutwe bakwiye gufashwa kugira ngo bavugwe neza. Ni mu gihe indwara zo mu mutwe hari abantu bazifata nk'amadayimoni abandi bakazifata nk'indwara zitabwirizwa gutwagwa kwa muganga. Reka mugenzi wacu Diane Ndonse muri studio y'Ubujumbura asubire yakire abatumire bagiye gusangira ijambo.
Ego reka dutangure twakira bano batumire bacu hano muri studio. Turi kumwe n'umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mujanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu Leandre Simbananiye. Urabahaye mwaramutse.
Mwaramutse ndaramukije n'abari ko baratwumviriza.
Twakire kandi na Pasteur Seth Nkeshimana arongoye isengero Sainte Internationale de la Pentecôte. Pasteur Seth Nkeshimana namwebe turabaramukije.
Turabaramukije nagomba nibutse gatonyi ko ndongoye urwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amashengero mu gifaransa ni organe de régulation et de conciliation des confessions religieuses n'ugwego bw'igihugu.
Ego murakoze. Twakire na Furera Hippolyte Manirakiza arongoye ikigo kivura indwara zo mu mutwe kikongera kigafasha abafisi ingorane zo mu mutwe zishobora gutuma amagara yabo ahungabana. SNPK cyo mu Kamenge namwebwe turabaramukije.
Murakoze ndabaramukije cyane naje yo.
Uno munsi tuza kuvuga rero kubijanye n'indwara zo mu mutwe bamwe bita ko zishobora kuba ari amadayimoni abandi bakazita amashetani cyangwa imitima mibi ishobora kuba yateye umuntu ibyo rero bikabatuma abantu bataja kubivuza kwa muganga. Reka dutangure tubaza umwigisha akaba n'umuhinga muri kaminuza Leandre Simbananiye aducire ku mayange indwara zo mu mutwe mu bisanzwe zimeze gute.
Murakoze. Indwara zo mu mutwe tuzicamo imigwi ibiri. Hariho indwara atuma umuntu ntamenye ko agwaye kaja mu byumviro byiwe uko ari ku mwisi yiwe kumva ibintu abandi batari ko barumva akabona ibyo abandi batari ko barabona aja mu byumviro akavuga yuko abantu bamurondera kumwica cyane ko ari umuntu Imana iri kwiramubwira ibintu. Urumva rero ari mu indisi ntamenya ko agwaye
yiyumvira nk'uko abandi bantu baba bari ko barimvira
kaye kandi ntamenya ko agwaye wabona ko ibyo abona abandi bateza kubibona ibyo ariko ari arumva amajwi yamuvugira mu mutwe ariko abandi bateza kubyumva. Iyo rero ni gica kimwe cindwara kandi ni nyinshi n'ubwoko bwinshi simwe hari ubwoko bwinshi bufata gutyo n'ubundi bwoko bw'indwara zo mu mutwe umuntu akabona ko agwaye akabona ko ibyo ariko arakora atari byo akagira nk'ubwoba mugabe akabona ko ubwoba atahubuvuye yumva ko ibyo byamushikiye bitateza kumushikira ariko ntabyivane mu wenyene. Nicyo gituma rero haba izonye zimufata ntamenye ko agwaye cyangwa izo yumva ko agwaye ibyo bita manevrose kategeza kuguma yaharaba minwe yibaza yuko yacafuye cyangwa yasohotse mu nzu akaguma asubira kuraba ko yugaye imyango by'ama obsession muga akazi nugaye muga ntegeza gusubiranya. Ibyo zose izo ngwara bwoko bubiri rero nubwo kujana kwa muganga.
Ego reka tujambo Pasteur Seth Nkeshimana mwebwe muri umwe mu baserukiye amasengero n'amadini.
Ego
kikiganiro hanini ni mwebwe kiraba mutandukanya gute izo ngwara zo mu mutwe hamwe n'ivyo mwita amadayimoni canke amashetani.
Kugira ngo abari ko baratwumviriza batahure neza ntange image indwara zo mu mutwe zimeze nk'indwara yo kumene ku mutwe usanzwe. Indwara yo kumene ku mutwe ivugwa n'ivyo twita paracetamol kumva umutwe uraruhutse ariko igituma indwara umuntu agwa amene ku mutwe hari impamvu nyinshi. Indwara yose yatera gukomeneka ku mutwe ugiye rero kuvura umuntu ukamuha paracetamol arakira umutwe kumva araruhutse ariko uje kwamusubira kandi nimba uwo mutwe uvuye kuri dufate nka malaria baca umuvuza antibiotike uyu mutwe ntukira neza kwataka cyatumye uyu mutwe ubaho. N'uyu muntu yagwaye mu mutwe no gutahura neza ubwo bugwayi bwo mu mutwe afise ugatahura neza iyo buzanana ahariho byose uretse ko indwara yose tubanza gusenga. Iyo rero turiko turasenga niho ucumenya ko umuntu ari amadayimoni cyanke kwa keneye kuca kwa muganga ivyo rero bicabisaba ubuhinga ikibazo tukunda kugira nuko abari muri domaine
mico gisata cyane
mico gisata cabakoze imana cabizera ntidufise ubumenyi bumwe bujanye n'ibi byo mu mashure iyo ubikora ufise ubumenyi buke byose uravyitiranya iyo ubikora ubisanzwe ufise ubumenyi ndushaka kuvyihendamo Jinsi nshaka kuvyihendamo ko ndabizi ndazi gutandukanya
ibintu byose amajambo make pastori hariyo abo mwumva yuko bakwiriye kuja kwa muganga nabandi bakwiye gusengerwa bagakira batarinze kuja kwa muganga kuko ari abadaimoni nyene
ingene bigenda ariko nje mfatiraho mboneraho akariki ko kubwira aba bantu bariko baratwumviriza babikora ikintu cambira ukora ingwara yose ikintu cyose ukibonye urasenga ni muri uko gusenga widentifya the symptoms ibimenyetso ugacumenya uto umuntu kwiba kose sahazukirira ni kwa muganga kandi no champanura utabitahura nawe bo banguka bakajana muri kijya kigu kijeje twita kwa rujanti kugira ngo naho nyina hari basenga umuntu ntava sinzikara kumbe ariko basenga bitari byo bagatabara kirikare mu vyukuri era madaimoni ntateba
ngira maza kwicishizamo mutubwire mu bisanzwe mu bafashe nabo bantu mu bafashe ingene bashobora kumva amasengesho ko ari abadaimoni nuko atobariyo duhi jambo Frere Hippolyte nawe Manirakiza arongoye ikigo SNPK cyo mu Kamenge ifasha abo bafise ingwara zo mu mutwe Frere mwebwe abo bantu baba bafise izo ngwara zo mu mutwe biraborohera kubavura kuko hariho abo nyene bashobora kuba bacengira ngo muri izo nzira zo kubanza kwivuza amadaimoni mubakira gute
twakimugwa abagwayi mu mutwe bashobora no gukoresha imiti mugo turakira nabandi bafise ingorane nkunda kuzita ingorane sesereza mutima nico kintu cyo kumvikana ingorane sesereza mutima mugabo ntagwaye mugabo rero uwo muntu afize ingorane sesereza mutima ataronsaba umufasha nkuko pastor Seti abivuze arashobora kuzogwara aho riri umigwese turayakira ingire tubakira dufise bisata byinshi kugira dushore kuvura neza dufise bisata byinshi hari gisata cabaganga no vuga medecin turafise igisata cabize myinyifato abapsikologe niko no vuga hari ni gisata rero cabafasha mu byo no vuga imibano nibindi gifaransa les assistants sociaux turafise ni kindi gisata no vuga gikomeye chaba foroma bakwirikira nwaza abaforoma ndabafata nk'abavyeyi bo murwayi kuko bamuba hafi kandi baramuhumuti baramwoza bamugira ibiki usanga ari gisata chaba foroma gifasha abo bose mfashe kuko ni bo bagumana hamwe n'umurwayi kandi haje abaforoma bakora ikikorwa ikomeye cyane kuko abaganga nabo bose bagiye abaforoma niho baca bagumaho amasaha 28 kuri 28 ku munota ku munota barakora rero nabo igikoko kinini gikomeye cyane hakaro ndi gisata rero gikomeye cyitwa pastoral no kuvuga yuko ni gisata tuzi ko gifasha mu kuvura ingwara zo mu mutwe canke kurafisa ingore nsesereza mutima kibafasha gusenga kuko turazi yuko ibyose biva mu kwizera yewe ndu mukatolika no mufurera nico gituma ico gisata twagisizeho kuko tuzi yuko gifasha cyane na cyane cyane kuri aba bagwayi canke kuri aba bafite ingorane kuko turazi yuko nkuko pastor yabivuze kubumviriza kubaremesha nk'umuntu yemera Imana umukristo turazi kugisaba ico twese kidufasha rero twebwe turayifatanya bibiri ukeneye umuti turamu umuti mugo niyo tubonye ko akeneye kuremeshwa n'igisabisho navyo turaheza tukabikora
ego Frere ni kuvuga yuko rero ikintu c'amasengesho gikomeye cyane mu kuvura izo ngwara zo mutwe nico twoshira imbere cyane
oya sije twoshira imbere oya sije twoshira imbere kuko amasengesho ntaja mu kibanza c'umuti
ari karakiza
amasengesho nimba ari umuntu ategeza gufata umuti usenze ntucukira kandi bateza kuwufata tubivuga neza nimba bamubonye bakavuga bati afise yangwara bita depression ndakarorero
kuyinga
muganga akamwandikira umuti canke umupsikologe nka professeur Yandre akamuna akavuga ati umuntu muganga mbona yarakwiye umuti uyu uwo muti ateza kufata mugabo ntibica bibuza yuko n'igisabisho gishobora kugira uhandike kamufasha kuko naco ingwara y'umuntu agwaye arababara urabizi arihebura none wumva ko umuntu yemera kandi asenga ico gisabisho kitaca kigira uhande kikaza kiravomera wa muti niko kuvomera ugasanga rero umuti n'igisabisho biciye mufasha mugabo nimba bamwandikiye umuti ukavuga uti genda gusenga gusa yewe n'ukuri no kubwira yuko bidakunda
iwanyu mu ntara
tuya Muzagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ariko washobora kutarinda kwandika igihe umuti nkuko Pasteur yabivuze bakamusengera bamusengeye agakira ya ni nk'umuti
ego no witumuti ngomda hidarukiko nimba afise ingora nesesereza mutima natwebwe turagikoje hitumuha umuti no kuvuganika mu gifaransa imwe yavuga trauma rero byose baracanga mu Burundi bakumva umuntu afise ingora nesesereza mutima ngo ni trauma so ari ngo bifari traumatize afise trauma kubera afise ingora
trauma twovuga ko ari
bajya babuseseregwa muko bariho rero ico bita de trouble psychologique byatewe na twa tugore nsesereza mutima
byo twovuga ko ari
ni ngora
nyifato itajya
ishobora guhunga abanyamagara mu mutwe ni ngora nsingwara ni ngora nibibazo ingora nzishobora guhunga abanya amagara yo mu mutwe niyo bita trouble psychologique izi rero ngaha ku muntu yizera pastor arashobora amusenge arashobora gukira mu mutima arashobora kuremuka mugabo ntuce witwa umuti kuko tuvuze umuti mu kirundi
Pasteur afite cyagomba kubivuga.
Ndabonagira icambere coco mumbabarire mwabaje ikibazo ciza cyane. Amasengesho arakiza. Yewe nagomba ndabivuge ko amasengesho akiza kandi akiza indwara zose. Ariko bivana nibihe. Bivana no usenga bikavana no usengegwa. Kuko amasengesho ni ikintu gikorera mu kwizera. Turafise amatemoignage menshi duharura mu mamiliyoni.
Intahe.
Z'abantu bakize indwara zose. Abemera Bibiliya turabonaho Yesu canke Yesu yakijije umugore agwaye kujojo tamaraso abimaranye imyaka myinshi imyaka 12 iyo ni ingwara mu bisanzwe bivugwa n'abaganga ariko yarakoze ko birashoboka kandi aravuga ati abazonyizera ibitangaza bizobakurikira nibi ivyo bibaho ikibazo no munsi dufise nikihe nico uko abantu bemera ivyo babona n'amaso ivyo ovyuko ingwara zikizwa n'amasengesho bisaba kwemera gukomeye ko ibidashoboka ivyo bonye ngo ntibikunda bikunda
bisigura ko rero nizo ngwara zo mu mutwe zishobora gusenga
ngomba ngatumvikane neza ingwara zo mu mutwe zirakizwa n'amasengesho ariko si igihe cyose aho tuhabere maso
ego ngiya
nico gituma je mvuga nti
yaraje kuvuga
nico gituma je mvuga nti
professeur afite
nico gituma mvuga nti nimpeze mu nkundire
ego
iyo umuntu umubonye ko indwara senga ariko ntumwigumize ko rondera nabandi nubwo asanga ari malaria ja kwa muganga ufate nkayi bujumbura imana ntishobora kuza gukiza bujumbura malaria kuko hari imiti ya malaria ariko dufate kufatiwe mu bugaragwa ahantu atamuganga haba ahantu atakinine ibaho no gupfa cyane no gukira icyo gihe zo gukiza kandi ukize malaria
nagira abo turi kumwe umufurera na pastori na jewe mwigisha iki kiganiro kifashe abo turi ko turabwira nifuza ko bugenda bumvise inzira duhurirako pastor seti mu ntango yari yavuze neza ibintu natahuye kandi yari yavuze yuko abantu bari bafise ama attack diabolique donc gutegwa n'abadayimoni ko abimenya iyo amusengeye acabona ko ari ama attack abanda ari gutegwa canke ari byo kuja kwa muganga ni ngo gupima aho nari nabikunze cyane kuko no kwa muganga bagira ico bita diagnostic gupima imbere yuko bavura barapima urumva rero pasteur seti we wagira ni namahigo yavuze yuko yizi bya psychology iyo aba bose bameze gutyo no tunganirwa gose mu byerekeye abavuga kwa masengesho akiza kuko we urumva yuko agira ivyo gupima akagasanga akabona yuko izo ngorane z'uwo muntu zishobora guhera kubera ya ukwizera kubera bagiye mu masengesho mugabo yavuze yuko atari ivyo baca bamujana kwa muganga aho rero byo bari byiza cyane nabandi babikora gutyo bumvise yuko amasengesho arafise icyafasha mugabo ntaza gusubirira ubuvuzi abantu rero bariko baratwumviriza nibaza yuko icyo twobatekerera nkuko mwababivuze Pasteur na Furera ibyo gusenga umuntu yemera birafise akamaro kanini gose jewe na je ndabyigisha mu ishure mugabo sinigisha gusenga ndababwira ikibanza cavyo wewe wizigira ukizigira yuko waremwe n'Imana kandi gukunda kandi kubona kandi ikuri hafi uko kwizigira ufise gutuma inkomezi mu mubiri zongerekana ivyo biriho n'ubuhinga buravyerekana ingene inkomezi zongerekana kubera kwizigira Mugabe izo nkomezi rero
biri mu byo mwize namwebwe mu mashuri.
Yego yego twebwe mu mabapsikologi cyo dukoresha niki cyo twita confiance umuntu yihebuye akaza kugana hanyuma mu ukoreje ubuhinga wize iyo confiance ukayigarukana uko kwizera ukagarukana ava ngaho afise inguvu mugabe uko kwiza izo ni bimwe twavuga yuko hari ingwara zijanye n'ibintu buri kuracamwo bituma wihebura.
Ego mukiraho
sizangwara navuga ubwa mbere za ma psychose na manevrose izo bitegerezwa kuronka umuti mugabe hari ico bitwa two mu gifaransa ama souffrance donc ibintu abantu ducamo ububabare
uvaye
ku ngwano zitandukanye ivyo twaciyemo bitugore ivyo rero biratera umwiheburo birashobora gutera n'ingwara zo mutwe mugabo rero
mukiraho mbega mu byo mwize mwishure harimo ikibanza muha imana nayo kubayizera yuko nyene ishobora kubakiza
no kubwira yuko nko muri za université ico bita psychologie religieuse muri psychologie religieuse turabara uruhara uruhara gugusenga uruhara gw'imana mu buzima bw'abantu.
Psychologie religieuse twovuga ko ari nko
ni kuraba ni gituma dufate twiga igituma nikibanza abantu baha ibyo gusenga byavuye he bifisa kamara kahe mugabo ico duhurira ko rero nabasenga nico kintu cuko umuntu umuba hafi kandi akumva yuko ariho puissance donc ubushobozi buri hejuru biraremesha gose biraremesha gose biragisa kamara
ubushobozi bushobora kuva muri abo basenga cyangwa bukava mu muntu wese
ari mu bushobozi twese nibaza ko abafurera na pasteur babuze ubwo bushobozi ntibuza gukizingwara ngo busubirire umuti buza gufasha umuti
ego reka twumve furera basanzwe bavura twumve ica bivuga
ariho gatonya siti yavuze ego yavuze ibintu byerekeye nka Yezu yakijije abantu nditwe batekerere ibintu by'ibitangaro abantu tubafashisha ibyo dushoboye ibitangaro bije ni byiza cyane ariko ibitangaro twobwira abantu ngo barindire ibitangaro kabisa
murakoze ego reka turangize kino kiganiro tubashimira mwigisha muri kaminuza mukaba n'umuhinga mu bijanye n'inyifato Leandre Simbananiye turabashimiye ko mwitavye kino kiganiro
turabashimiye natwe kandi cyane cyane ingene wakoranije abahinga batatu wakoze cyane gutunganya iganiro muri ubu buryo
yego murakoze namwe Pasteur Seth Nkeshimana murongoye Eglise Sainte Internationale de la Pentecôte mukaba murongoye n'ugwego ruraba itunganywa ry'amasengero ingene
hano amadini n'amashengero
amadini n'amashengero hano mu Burundi namwe mwitabakengurukiye ko mwitavye kino kiganiro
ego nanje ndabakengurukiye ko mwongeye kuntumira
ego dushimiye na Furera Hippolyte Manirakiza murongoye ikigo kivura ingwara zo mu mutwe mugafasha n'abafise ingorane nyene zo mu mutwe zishobora gutuma amagara yabo ahungabana Saint Pecacho mu Kamenge namwe bwe turabakenguruka ko mwitavye ubutumire
naje ndabakengurukiye cyane ahubwo yo bari ari bishoboka biganiro nk'ibi byo bavinshi cyane
ego kwibukije ko twari ko tuvuga kubijanye n'ingwara zo mu mutwe bamwe bita amadayimoni canke amashetani bikabatuma bataja kwa muganga Diane Ndonsa yindemesheje kino kiganiro shimiye namwe bwe mwese muri ko muratwumviza ku ijwi rya Amerika
reka Diane Ndonsa nawe tugushimire kuri ico kiganiro uhejeje kuremesha abakunzi b'ijwi rya Amerika bagashobora gusubira kucumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com ijwi rya Amerika rero nino ngahaduce dusozerera ikiganiro cacu iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze mwe ncuti bakunze mwako muratwumviriza ariko imbere yuko duhana gahindukira ndabatumire mu biganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere murimwo muri vyo harimo ikiganiro muri isanga mukurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda higeje saa 12 tuzaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi higeje saa 1 n'igice naho tubashikirize amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane ne muri Afrika ahandi muza kushobora gukurikirana amakuru tuba turiko turabategurira mushobora guca kuri Facebook yacu ari yo VOA radio yacu ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Diane Nahazwe twari kumwe mu biganiro vy'uno mu mwanya na Innocent Kimenyi ari muhinga bw'ivyuma bari kumwe na ingenieur twemiko turi batatu tubifurize kuranirwa manyi no mu vyanyu mirigwe neza.